Iri ni ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika ribashikiza ibiganiro vyaryo imisi yose mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Turabaramukije inshuti mwese muduteze amatwi muri gitondo ku munsi wa gatatu tariki 21 z'ukwezi k'umunani umwaka w'2019 kuri micro kumwe nanje Fide Niyonga. Umugwi ujejwe gutunganya amatora mu Burundi wakoresheje inama bakuru b'imigambwe
batanze ibyiyumviro byinshi kandi byiza. Hari aho batanze amakenga kandi hari aho n'abatanze n'inyishu. Muri bahongera ngo hari wavuze ati ni kuvuga nko mu ntara ntabwo umugambwe woronka nk'abantu babiri iyindi migambwe itararonka. Murumva nk'icyo n'interahamwe ikomeye cyane.
Uyo ni Pierre Claver Kazihiza, umukuru w'umugwi w'igihugu ujejwe gutunganya amatora mu Burundi Seni. Abavukanye ubumuga bw'urukoba bita banyamweru babandanya guhigwa buhongo. Imbere yo gushika kuri ayo makuru, reka tubanze dutega amatwi mugenzi wacu Aloyce Bigirimana dushikiza amakuru yo hirya no hino ku isi adufitiye muri aka kanya. Aloyce,
urakoze. Fidel, ndamutse n'abaduteze amatwi muri aka gatondo. Abimukira barenga 80 bari mu bwato bwa Espagne bw'abagiraneza bararengewe n'umunezero igihe bumviye amakuru ko Ubutaliyano bwemeye ko bagerera ku izinga rya Lampedusa. Ubwo bwato butabara bwitwa Open Arms bwari bumaze iminsi 19 mu ibahari Mediterane ku nkengera ry'iryo zinga. Umushikiranganji w'Ubutaliyano w'intwaro mu gihugu hagati Matteo Salvini yari yarabankiye gushikira kuri iryo zinga. Umushikiriza manza w'Ubutaliyano ejo kuwa kabiri niho yategeka leta kwakira ubwo bwato. Muco itorokanizo ry'amakuru ry'ico gihugu ANSA ryashikirije ko umushikiranganji Salvini ashobora kwagirwa n'icaha cy'uko yanyuruje abantu kuko yanse kubwo bwato bugerera ku butaka bw'iryo zinga. Muri Sudani, abajenerali hamwe n'urunani rw'abatavuga rumwe n'ubutegetsi ejo kuwa kabiri barashinze akanama k'igihugu kazorongora igihugu mu myaka 3 y'imfata kibanza imbere y'uko abasivile bashikira uburongozi bw'igihugu. Nkuko byashikirijwe n'umuvugizi wa kanama kahora karongoye ico gihugu kagizwe n'abasirikare kuva Omar al-Bashir akuwe ku butegetsi mu kwezi kwa kane. Ako kanama gashasha kagizwe n'abasirikare 5 hamwe n'abasivile 6 kazoba karongowe na General Abdel Fattah al-Burhan arahira ayo mabanga kuri uyu wa gatatu. Nkuko byashikirijwe n'uwo muvugizi Shamseddine Kabashi mu ijambo rigufi yashikirije kuri televiziyo ejo ku munsi wa kabiri, General Abdel Fattah akazorongora igihugu amezi 21 mu nyuma ayandi mezi 18 asigaye azorongorwe n'umusivile imbere y'uko hatunganywa amatora ya demokarasi mu 2022. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yahagaritse umubonano yari kuzogirana n'umushikiranganji wa mbere wa Denmark mu ndwi zibiri ziri imbere kuko uwo mushikiranganji atifuza kuganira nawe kwigurwa ry'izinga rya Greenland na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Perezida Trump aheruka gushikiriza icyifuzo cy'uko Amerika yogura izinga rya Greenland ryegukira Denmark, ariko baba abategetsi ba Denmark n'aba Greenland ntibatevye gushikiriza ko iryo zinga ritagurishwa. Umushikiranganji wa mbere wa Denmark Mette Frederiksen yashikirije ko yifuza ko Amerika yunga ubucuti nabo, ariko ngo igihe cyo kugura no kugurisha ibindi bihugu n'abanyagihugu bavyo cararangiye. Perezida Trump yari yaratumiwe kugendera Denmark mu rugendo rw'akazi, ariko umuvugizi mu biro vyiwe White House Jude Dire yashikirije jo kuwa kabiri ko urwo rugendo rubaye rurahagaritswe. Ibiganiro byiza kuri Afghanistan harimo n'ibiganiro hagati ya Amerika n'abatalibani biriko biragenda neza. Ivyo byashikirijwe na Perezida Donald Trump ejo kuwa kabiri, ariko yamenyeje ko kumvikana kwitahukanwa ry'abasirikare ba Amerika bishobora kutaba. Perezida Trump yashikirije ivyo haize umwanya muto ubushikiranganji bwiwe bw'imigenderanire butangaje ko intumwa yabwo idasanzwe kuri Afghanistan Zalmay Khalilzade ari mu nzira ja idoha muri Qatar gusubira kuganira n'abatalibane ku masezerano y'amahoro agamije kurangiza intambara y'imyaka 18 muri ico gihugu. Karizade azoshika I Kabul kandi kubonana n'abategetsi ba leta ya Afghanistan ku mugambi w'amahoro no gutegura ibiganiro muri Afghanistan nk'uko byashikirijwe nubwo bushikiranganje nyene. Ishyirahamwe mpuzamakungu ni rishikiriza ko agasagara gato ka Murkuze ni mu manuka ubushira uburengero bwa Libya kabuza abantu uku kwezi ibitari kabuza abantu benshi ku kwezi ibitari bwigere biba kuva intambara y'abenegihugu yadutse mu 2011 muri ico gihugu ca Libya inyuma yaho Muammar Gaddafi yiciwe. Ubwo bwicanyi bwahitanye abasivile bashika kuri 90 abandi barenga 200 barakomereka. Ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe gutanga ifashanyo OCHA bishikiriza ko ibitero by'indege hamwe na drone hamwe na rokete ndetse na za muzinga byongereje abafuye ku mpande zose ziriko ziratana mu mitwe muri ico gihugu ca Libya. Umuvugizi wa OCHA James Rarke yabwije ijwi ry'Amerika ko aka gasagara ka Murkuze k'abantu bari munsi y'ibihumbi 13 bari mu kaga bakeneye imiti, ifungurwa, amazi hamwe n'uburengeti bwo kwifuka. Avuga kandi ko amashirahamwe y'abagira neza atoroherwa gushikira abanyagihugu bahunze ingo zawo, mu gihe kandi amabarabara amwe yabomotse ayandi arugarwa.
Urakoze Aloisi ku makuru uhejeje kudushikiriza. Radio Ijwi ry'Amerika I Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. N'umwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Abavukanye ubumuga bw'urukoba bita abanyamweru babandanya guhigwa buhongo mu ndwi iheze hari umusore w'umurundi yishwe ikiziga ciwe gitogwa mu ntara ya Cibitoke hafi y'umupaka na Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri Kenya naho babandanya kurondera uburyo bwo gukangurira abanyagihugu kubahiriza agateka ka abanyamweru. Inkuru ya Sarah Kimani umumenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika I Nairobi muri Kenya afatanije na Venus Tenshimiimana akorera mu biro by'Ijwi rya Amerika I Londres mu Bwongereza.
Muri Afrika y'uburengerazuba abantu bavukanye ubumuga bw'umubiri bazwi nka banyamweru bakunze kwibasirwa n'ababica bashaka gukoresha ibice by'imibiri yabo mu migenzo y'ubupfumu. Bazira ko bavutse bafite umusemburo muke wa melanin mu mubiri. Muri Kenya bafatwa nk'aho atari abantu nk'abandi. Nyamara umusore witwa Alan Uber yashinze ikipe y'umupira w'amaguru ikina mu banyamweru gusa, ni nabwo bwa mbere mu gihugu habonetse ikipe y'abenako kageni.
Football brings people of different diversities together and
umukino w'umupira w'amaguru uhuza abantu b'ingeri zose. Twawuhisemo kubera ko utagorana kandi rero no mu mashuri barawigisha abantu babwibonamo.
Umwe mu bagize inama nkenguzamateka ya Kenya Senateri Zaki Mwaura amaze igihe aharanira uburenganzira bwa banyamweru kandi nawe numwe muri abo tumwumve.
Because people with albinism really suffer. They are black but not black enough, white but not.
Abafite muri abumuga bw'uruhu babaho nabi kubera ko nabirabura batuzuye kandi nabazungu batuzuye. Bafite ubumuga ariko butababuza kuba abantu buzuye. Urumva rero turi hagati nta na hamwe batwemera, ni twebwe tugomba kwihakaranga, ni ikipe iri muri urwo rwego.
Alan Uber washinze ikipe y'umupira w'amaguru igizwe na banyamweru gusa akaba nibereye kapitene avuga ko bagomba gukora ibishoboka byose kugira ngo barwanye ivangura rishingiye ku ibara ry'uruhu. Akongeraho ko yamye ashaka kuzakina mu makipe ari mu cyiciro cya mbere muri Kenya ndetse akaba yazana hagararira igihugu cye mu rwego mpuzamahanga.
Ntaho dutandukaniye n'abandi bantu. Icyo tudahuje ni ibara ry'uruhu ryerurutse kandi tukaba tugira n'ikibazo cy'amaso. ariko ibyo ntibitugira abantu batuzuye.
Mu myaka 7 ishize banyamweru barenga 20 bamaze kwicwa mu Burundi. Ishami ry'umuryango w'abibumbye rivuga ko abagera kuri 80 biciwe muri Tanzania kuva mu mwaka w'2000. Amashyirahamwe arengera banyamweru akabavuga ko muri Afrika yose abavukana ubwo bumuga bapfa batagereje ku myaka 40. Venuste Nshimimana, Ijwi ry'Amerika, Londres.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC. Mu Rwanda, Kayitana Evode, umushingwamanza aburanira abanyakenya batatu bakurikiranwa gukoresha inama mu buryo butandukanye n'amategeko, arasaba sentare ko yobarekura. Maitre Kayitana Evode avuga ko bapfunzwe mu buryo butandukanye n'amategeko. Inkuru y'umumenyesha makuru wacu Asumta Kaboyi ari Kigali mu Rwanda.
Maitre Evode Kayitana yaregeye urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro avuga ko nta mpamvu zikomeye zatuma bo yunganira baguma mu nyururu, kandi asobanura ko hatubahirijwe ibihe bigenwa n'amategeko byo kuburanisha imanza nk'izi. Maitre Kayitana yasobanuye impamvu zigera kuri 3 yashingiyeho yongera kwitabaza urukiko rwari rwaburanishije kwifatwa n'ifungwa by'agateganyo. Uyu munyamategeko avuga ko abanyakenya yunganira bafashwe bashinjwa ko bateguye amahugurwa adahari ahubwo bagamije kwambura abayitabire. Maitre Kayitana avuga ko nyuma y'ibimenyetso babonye byatanzwe na hoteli yari gukorerwamo ayo mahugurwa byagaragaje ko uyu munyakenya Charles Kinusia yishyuye hoteli Radisson Blu amadolari 4,000 akongeraho 2,200 amaze kubona ko abantu babaye benshi. Maitre Kayitana yongeyeho ko yanishyuye ikigo kimwe gicunga umutekano mu Rwanda amafaranga asaga 300,000 ngo kizacunga umutekano w'abagombaga kwitabira amahugurwa. Maitre Kayitana akasobanura ko kuba barabonye ubukode bwa sare ari ikimenyetso cy'uko ayo mahugurwa yari ahari kandi ateganyijwe. Iyi ngingo n'indi avuga ko ishingiye mu kwica amategeko niyo Maitre Kayitana aheraho asaba urukiko kurwari kura abo yunganira.
Abafunzwe kugeza ubu bakurikiranwa mu buryo butemewe n'amategeko, bivuze ko banafunzwe mu buryo butemewe n'amategeko. Turabishingira ku ngingo ya 34 paragraphe ya 3 ya code de procedure pénale ivuga yuko iyo umuntu yafatiwe mu cyuho agomba gukurikiranwa mu buryo bita mu gifaransa procedure accélérée. RIB igomba kugeza dosiye mu bushinjacyaha mu minsi 3. Ribu yatwaye iminsi 5, ubushinjacyaha bugomba kuregera mu rukiko mu minsi 5 bikemura kubona dosiye, bwatwaye iminsi 30 kugira ngo burege, hanyuma n'urukiko rwaregera rukaburanisha mu minsi 15 bikemura kuregerwa. Ubu ngubu urubanza ruteganyijwe mu kwezi kwa 9, ubwo ndumva ni nyuma y'amezi 2 abantu bitwa ko bafatiwe mu cyuho. Itegeko rero rivuga ko mu minsi nka 20 n'ingahe bakagombye kuba baraburanye mu mizi none utwakiri muri detansiyo. Ibyo rero bivuze yuko bakurikiranwa mu buryo butemewe n'amategeko, ubushinjacyaha bwanze kuregera procedure accélérée kuko bwashaka ko bakomeza gufungwa igihe kirekire gishoboka.
Uyu munyamategeko agasobanura ko hafunze abantu 4 mu gihe dosiye yari irimo abantu 14, akasobanura ko abandi bantu 10 b'abanyarwanda bari muri dosiye bo bibereye hanze. Abakurikiranwe bafunzwe n'abanyakenya 3 n'umunyarwanda 1 mu gihe abandi banyarwanda 10 bibereye hanze. Maitre Kayitana yavuze ko byoroshye ko abanyarwanda batoroka kuko bajya muri bene wabo hirya no hino mu gihugu, mu gihe abanyakenya bo baramutse bafunguye by'agateganyo byabarushye kugira bajya kuko inzandiko zabo z'inzira zafashwe n'urukiko. Uyu munyamategeko yanongeyeho ko ambasade ya Kenya mu Rwanda yemeye kubishingira no kuba yabashyikiriza ubutabera mu gihe bakenewe. Charles Kinusia, umunyakenya uri ku isonga mu baregwa, wavuga ko atagomba gufatwa nk'umutekamutwe kuko yafatiwe mu cyumba cy'amahugurwa ndetse afite n'imfashanyigisho yari agiye kwiyambaza mu guhugura abo yari yahamagaje. Abaregwa bafunze bafashwe mu mpera z'ukwezi kwa 6, ubwo byavugaga ko bari baje amahugurwa yari yitabiriwe n'abantu basaga 200,000 bari biganjemo abakiri bato. Abo bari baje biteguye ko batana amadolari 197 kuri buri wese. Gusa baregwa bavuga ko nta n'umwe bari bijeje gutahana amadolari mu ntoki ko ubumenyi bari guhabwa aribwo bwari bufite ku gaciro. Ubushinjacyaha busaba ko icyifuzo cy'abaregwa cyo gufungurwa by'agateganyo cyateshwa agaciro kuko icyemezo kibafunga by'agateganyo cyafatiwe mu rukiko, kikaba cyaranajuririwe mu rukiko rwisumbuye narwo rukemeza ko bakomeza gufungwa by'agateganyo. Umushinjacyaha akavuga ko atumva impamvu urubanza rwagaruwe mu rukiko rwaruciye mbere, agasaba rero umucamanza ko bazagumishaho icyemezo cyafashwe mbere abaregwa bakaguma muri gereza kugeza igihe urubanza ruzatangirira mu mizi. Umukuru w'igihugu yaraherutse kuvuga kuri iki kibazo ubwo yitabiraga inama yamuhuje n'urubyiruko, avuga ko ari ikibazo niba mu Rwanda hari urubyiruko rushobora gushukwa umuntu akarubwira ko ashobora kurukiza maze rukemera, urukiko ruzafata umwanzuro ku wa 4 w'iki cyumweru. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, I Kigali.
Tukiri mu Rwanda ejo ku munsi wa kabiri sentare y'ubucuruzi muri cyo gihugu yaburanishije urubanza rw'umugore w'umunyarwandakazi aba muri Sweden ku ngingo yo kumugurishiriza mucamunara amatungo mu buryo ubutubahirije amategeko. Inkuru ya Eric Bagiri w'ubusa ari Kigali mu Rwanda.
Ikiri kugibwa himaka z'urudaca n'uburenganzira cyangwa procuration bivuga ko bwatanzwe na Madame Josiane Nyiramubyeyi uba muri Sweden nk'ikimenyetso ko yemeye ko we n'umugabo we Emmanuel Ruvuguta Nzatunga batije ingwate y'inzu bwana Jean Bosco Karasira ngo abone inguzanyo muri banki y'abaturage y'u Rwanda. Madamu Nyiramubyeyi yarahakana ubwo burenganzira akavuga ko ari ikimenyetso Karasira yacuranye n'umugabo we Nzatunga wabaga mu Rwanda kuko ngo abagabo bumva ari ibibyara. Ku rwego rwa mbere urukiko rwemeje ko ubwo burenganzira cyangwa procuration ari impimbano. Karasira abamwunganira mu mategeko n'abahagarariye banki y'abaturage y'u Rwanda bavuga ko nta bubasha urukiko rwa mbere rwari rufite bwo kwemeza ko iyo nyandiko imuhesha uburenganzira ari impimbano. Bavuga ko hari izindi nzego zagombye kuba zarabyemeje. Ni uburenganzira buvuga ko bwatanzwe na noteri wo mu murenge wa Kimihurura mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali mu gihe ingwate yanatejwe mu cyamunara iherereye mu karere ka Kicukiro. Karasira nawe yemera ko procuration yayishyizeho imikono kandi ko yazanywe n'umugabo wa Nyiramubyeyi ari we Nzatunga. Aha Karasira yabwiye Ijwi rya Amerika ko kubera andi madeni Nyiramubyeyi n'umugabo bari babereyemo banki bamusabye ko abakira inguzanyo nk'umuvandimwe wabo kuko bitari kubashobokera kwaka indi nguzanyo hari n'andi batari bakishyuye. Avuga ko bananiwe kwishyura iyo nguzanyo biba ngombwa ko iyo ngwate igurishwa mu cyamunara. Agasanga ari imitwe batetse ku bwumvikane nk'abantu babana bahuriye ku mitungo yabo ngo barebe ko bagaruza ibyatejwe mu cyamunara. Nyiramubyeyi yatsembeye urukiko kubwo burenganzira bwanditse atabwemera kuko atari mu Rwanda butangwa. Gusa yaba Karasira n'abamwunganira n'uhagarariye banki y'abaturage y'u Rwanda bavuga ko icyo gihe yari mu gihugu kandi ko ahoraza mu gihugu agasubira muri Suwede. Ni procuration bigaragara ko yanditswe ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa 9 2016. Urukiko rw'ubucuruzi rwa mwatsi impapuro ze zinzira maze rusanga umunsi procuration yandikiweho Nyiramubyeyi yari mu Rwanda. Umucamanza mu kwerekana ukuri yasabye abari mu rukiko guhanahana pasiporo ya Nyiramubyeyi maze basanga koko yari mu Rwanda icyo gihe. Gusa nimero za pasiporo zanditse kuri procuration zo ntizihura n'iziri muri pasiporo nyirizina. Abamwunganira bavuze ko kuba yari mu Rwanda bitavuze ko yaba yaratanze iyo procuration. Basaba ko umucamanza yashingira ku cyemezo cy'urukiko rwa mbere cyemeje ko nta ruhare yagize mu itangwa ry'iyo procuration. Umucamanza ariko yabashwishurije maze avuga ko nta tegeko rimuhatira gukurikiza icyemezo cy'umucamanza wa mbere, ari nayo mpamvu urubanza rwaje mu bujurire. Byabaye ngombwa ko umucamanza bazanyira mubyeyi niba igihe iyo procuration yo gutiza bugwate inzu yabo itangwa yaba hari ibibazo yarafitanye n'umugabo we Nzatunga. Uyu mugore yabwiye urukiko ko yarafitanye na Nzatunga ibibazo byo gushaka gutana mu mategeko kandi ko na n'ubu burumwe bukwe. Umucamanza yamusabye kubigaragariza ibimenyetso. Asubiranye ijambo Karasira yifashishije telefone ngendanwa yagaragaje ko Nyiramubyeyi yabeshya. Yavuze ko ku itariki ya 29 z'ukwa 7 uyu mwaka Nyiramubyeyi yatanze ubutumire avuga ko agiye kwizihiza isabukuru y'imyaka 20 amaranye n'umugabo we Nzatunga. Yashatse kugaragaza mu majwi n'amashusho ko Nyiramubyeyi n'umugabo we bishimiye ibyo birori maze mu cyumba cy'urukiko uhereye ku mucamanza hazamuka ibitwenge kuko n'urubanza rwakunze kurangwamo amatiku no gushaka kwinjirana mu buzima bwite bwa buri umwe ku mpande zombi. Umucamanza mu bihe bitandukanye yibutsaga ababuranyi bombi ko ikigendere watari ukuzamura amatiku mu rukiko ahubwo ko ari ukuburanisha ibimenyetso hakazamenyekana ukuri ku kiburanwa. Nyiramubyeyi yemeye koko ko uwo munsi wabayeho we n'umugabo we bishimira ko bamaze imyaka 20 babana, gusa ngo byabaye nyuma y'uko imiryango ibicaje ikabahanura ikababuza gutandukana. Bamwe mu banyamategeko bari muri uru rubanza bavuze ko basanga uru rubanza rugiye kuzasiga amakimbirane akomeye muri iyi miryango, bakabagira inama yo kwicara bagakemura ibibazo mu nzira z'ibiganiraho kwirwa basiragira mu nkiko. Mu guhosha impaka z'umunsi yisunze ingingo z'amategeko, umucamanza yibukije Nyiramubyeyi n'abamwunganira ko bashobora kuregera iyo procuration bavuga ko yahimbwe cyangwa se bagahitamo urubanza rukazaburanishwa procuration ikazafatwa icyemezo mu gucura urubanza. Amakuru Ijwi rya Amerika yahawe na Nyiramubyeyi yaremeza ko umugabo we mu bihe bitandukanye yakunze kuba mu Rwanda akora ubucuruzi kuko ngo mu Burayi hari haramunaniye. Uyu uvugwaho kwibeta umugore we agafatanya na mubyara we Karasira bagacura uburenganzira butanga ingwate y'inzu asangiye n'umugore we ubu ngo ari i Burayi ni nawe uri kwita ku bana batandatu yabyaranye na Nyiramubyeyi. Umugore we akomeje kuburana imitungo yarangije kugurishwa mu cyamunara. Karasira abamwunganira n'abahagarariye banki y'abaturage y'u Rwanda bagakomeza gushimangira ko ari icyo bita imitwe umugabo n'umugore bacuze ku bwumvikane ngo barebe ko bagaruza inzu yabo yatejwe mu cyamunara. Umucamanza yategetse ko imikono igaragara kuri prokirasi ivuga ko ari ya nyiramubyeyi niyo yasinye mbere, niyo yasinye nyuma yaho, bayijyana muri laboratwari abahanga bakayipima bakazagaragaza ukuri ku bivuga, urubanza rukazabona gukomeza. Iburanisha rizakomeza ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa 9. Bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Mubandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika risamirana ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi umugwi w'igihugu Seni ujejwe gutunganya amatora uhamagarira abarongoye imigambwe gutanga umwidondoro w'abantu batatu mu mugambwe umwumwe wose wifuza ko botoramwo abagizuze imirwi y'intara izobijejwe amatora yo mu mwaka wa 2020 hako kamo na kumukuru umugwi Seni mu nama yamuhuje jo kuwa kabiri n'abarongoye imigambwe n'ababura amatari b'intara. Inkuru yateguwe n'Ijwi rya Amerika ibifashijwe n'abanywanyi bayo mu Burundi, mushikizwa na Desire Hatungimana ari Kigali mu Rwanda.
Abahamagarirwa gutanga amadosiye mu Gwiseni kugira bazoje mu migwi y'intara ijejwe amatora basabwa kuba bakwije ibintu bitanu bizofatirwa ko. Muri ivyo harimo kuba ufise uburambe mu bijanye no gukurikiranira hafi amatora. Ivyo bamwe mu banyamigambwe bavuga ko koba ari ugukumira bashaka muri politiki. Umushinga amateka Noe Mbonigawa yari yaserukiye umugambwe SNL muri iyo nama ari murabo afise cha saba indongozi z'umugwi ujejwe amatora ku gwego rw'igihugu.
Rero umugambo ashaka kugika abantu ubu burambe buriko burasabwa ugasanga nti bagufise kikaba ikintu gituma badashobora gufatirwako. Je nari konsaba yuko hogumizwa ibi bitatu bya mbere, kuvuga hakajaho hagasabwa iyi CV ni kopi ya diplome hamwe ni fotokopi ya carte nationale d'identité bitatu kandi je kubanje banabikwiye ibindi bibiri bikavyihoza.
Indongozi z'umugwi Seni ziratahura imyitwarariko yabamwe mu banyapolitike mu bijanye n'ishigwaho giyo migwi ijejwe amatora mu ntara. Icegera c'umukuru w'umugwi Seni Mufasoni Annonciata niyo nkuru avuga ko abafise uburambe mu byo gutunganya amatora batokwigizwa inyuma.
Maitre Noe nawe yavuze ibijanye n'uburambe, ibijanye n'uburambe nuko muri Seni iyo hageze amatora hari gihe biba ngombwa ko abari basanzwe ababikora bereka nk'abandi nk'akarori, sivyo? Ntitwashizemo yuko utazo bafise icyo citwa uburambe yoba yarakoze mu by'amatora, na twabishizemo sekretere yo kumwera imina kubera mwebwe ndanzi neza Maitre Noe umugambwe iwanyu canke ahandi n'abandi murafise abigeze kubikora mugaba ari mu yandi mabanga canke kabahandi muratunganya urutonde nkuko muvyiyumvira murakira gushiraho abantu mubona ko ari abantu botunganya ibikorwa neza.
Abarongoye imigambwe kandi barafise amakenga ku kuntu abazotanga amadosiye bazotogwa bafatiye kuri kahise bagashikiriza ko hari imigambwe usanga yiharije abagize imigwi ijejwe amatora mu ntara no mu makomine. Ninahazwe Godeliev yari yaserukiye umugambwe CNDD-FDD muri iyo nama agasaba umugwi Seni kuzoshiraho imigwi ihurikiyemwo imigambwe myinshi.
Urumva yuko hagenda haraba imyidogo henshi bati abanaba nibo gusanga bari mu masepi cyangwa mu masesi, ariko hariho icyo novuga le critère simple umuntu yokorera ko kugira ngo ibi byose bibane bibi. Mwaduhaye igitigiri cy'abagize sepi muti ni igitigiri cy'amakomine ukongera ko nka babiri, rero muri iki gihe kubashiraho mworaba ari uko abantu bose abakorera muri iyo ntara baserukiwe, imigambi yose ikora muri iyo ntara iserukiwe. Ndatanga nk'akarorero dufate nk'intara ibirimwo nk'ikomine indwi, ni ukuvuga yuko haba hakenewemo abantu 9 bagize sepi. Nimubanze murabe rero yuko imigambi ikorera muri iyo ntara iserukiwe, muvuge muti turafashe kriteri ntagire umugambi uronka babiri hari n'undi mugambi utararonka usanzwe ukorera muri iyo ntara. Ibyo biratuma haba transparence kuko twese twifuze ko amatora agenda neza.
Umugwi Seni wakira neza ibisabwa n'abanyamigambwe kugira amatora mu mwaka 2020 azogende neza. Petero Karaveri Kazise arongoye umugwi Seni arahumuriza abafise amakenga.
Batanze ibyumviro byinshi kandi byiza, hari aho batanze amakenga kandi hari aho nabatanze n'inyishu. Muri bangira ngo hari wavuze ati ni kuvuga nko mu ntara ntabwo umugambwe woronka nk'abantu babiri iyindi migambwe itararonka. Murumva nk'ico ni interano ikomeye cyane tuzoja dukorera ko ni kuvuga yuko umutima twabonye nuko bose bagomba kubaronka ikibanza mugabo nk'uko mubizi ibibanza muri sepi nibikeye bibaye bikeye rero bazoronka bike cyane kumbure abadashobye kuronka baronke muri sesi hamwe mu makomine mugabo gikuru nuko hariho umutima wo gusabikanya kandi benshi cyane bose bavyumva gutyo ibyo rero nibyo twaje kubona kandi twari twizeye ko badushikira kugira ngo natwebwe dukore tugononokewe tuzi yuko dukora nkuko abandi bene gihugu abanyamigambwe canke abari mu ntwaro twiyumvira ico kimwe
abifuza kuja mu mugwi sepi ijejwe amatora mu ntara basabwa gushikana amadosi yabo mu mugwi ujejwe amatora ku rwego rw'igihugu hagati y'amagenekezo ya 2026 mu kwezi kw'icenda kuza urutonde rw'abazaba bagize iyo migwi ijejwe amatora mu ntara rukazoshigwa ahabona kugenekerezo rya mbere ukwezi kwa 10 uno mwaka w'2019
Iyo yari inkuru y'ijwi rya Amerika ribifashijwemo n'abanywanyi baryo mu Burundi mwashikirijwe na Desire Hatungimana. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Numwanya w'ikiganiro Amerikana kivuga ku vyaranze Amerika muri kahise no mu bihe tugezemwo mwateguruye kandi mushikirizwa na Thomas Kamirinde.
Mwaramutse neza. Leta Zunze Ubumwe za Amerika irazirikana imyaka 100 nishize ubucakara bw'abirabura buhatangiye. Ikaze mu kiganiro Amerikana. Abirabura ba mbere bageze mu gihugu tuzi muri iki gihe nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kwezi kwa munani 1619 ariko itariki ntizwi neza. Bari imbohe mu bwato bw'abacuruzi b'Abongereza bwitwaga White Lion. Bari 20 bururukirijwe mu cyambu cya Jamestown muri Virginia yari imwe muri koloni z'Ubwongereza ku mugabane wa Amerika ya ruguru. Abashakashatsi mu by'amateka barimo Michael Thomas mwarimu muri kaminuza Susquehanna muri leta ya Pennsylvania ni mu burasirazuba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bavuga ko ababirabura bari barafatiwe mu gihugu kitwaga Ndongo ku ngoma ya Ngola Mbande. Ngola bivuga umwami naho Ndongo ni murangora y'iki gihe. Ababirabura bari barafatiwe hamwe n'abandi bose hamwe bari 350 bafashwe n'abashimusi bakomokaga mu gihugu cya Portugal n'abacanshuro babo mu ntambara zihoraho bari baratangiye kugaba ku baturage b'ingoma ya Ndongo. Bajyanwe mu bwato bwitwaga São João Batista bwagombaga kubajyana i Veracruz mu gihugu cya Mexique tuzi y'iki gihe ku mugabane wa Amerika yo hagati. Ubwato bwageze mu nyanja Atlantika buterwa n'ubundi bwato White Lion bw'Abongereza. Abongereza n'Abaportugal bararwanye, Abongereza baratsinda, maze batwara ibyari muri buriya bwato São João Batista byose birimo n'abariya birabura b'imbohe. Usibye ko muri izi mbohe bamwe bari baragiye basigara mu nzira bapfa kubera impamvu zitandukanye. 20 banyuma rero na nyuma barukotse nibo bagurishijwe i Jamestown muri Virginia. Nta nubwo bagurishijwe amafaranga ahubwo ababazanye babaguranye ibiribwa. Ijwi rya Amerika. Inzu ndangamurage y'amateka ya kaminuza ya Hampton muri Virginia niyo ya mbere na mbere muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku mateka y'abirabura. Iri nko muri kilometero 50 uvuye ahahoze icyambu cya Jamestown. Nk'uko tubisanga ku rubuga rwa interinete rwayo, aba bavuye muri Angola nako mu bwami bwa Ndongo bari bafite amazina ya Gikristu bari barahawe n'Abaportugal. Ayabo bwite yabase na basekuru ntazwi. Bane muri bo bose bitwaga Antoni. Barimo kandi Isabella, William, Angela, Francese, Margarita, Yohani na Duaridi. Amazina y'abandi 9 ntazwi kugeza ubu. Bamaze kugurishwa bahise bajyanwa gukoreshwa mu ngo no mu buhinzi by'abazungu. Mu ntangiriro nta mategeko y'ubucakara yabayeho. Nyamara mu 1640 ni ukuvuga imyaka 21 nyuma y'uko abacakara ba mbere bageze muri Virginia, urukiko nyine rwo muri iyi koloni, icyo gihe yari kiri koloni, rwahanishije umwirabura witwaga John Punch igihano cyo kuba umucakara kuko yari yagerageje gutoroka shebuja aza kongera gufatwa. Uru rubanza nirwo tegeko ry'ubucakara rya mbere na mbere rizwi mu byahoze ari koloni z'Ubwongereza muri Amerika ya ruguru. Hagati aho ni narwo rubanza rwa mbere na mbere mu mateka ruzwi ababuranyi bari umuzungu n'umwirabura. Koloni ya mbere na mbere yanditse itegeko nyaryo rigenga ubucakara ni Massachusetts mu 1641. Chuti zacu ikiganiro Amerika na cyo munsi ntagihumurije mbashimye rwose ko mwagiteza amatwi mugira umunsi mwiza mwari kumwe na Thomas Kamirindi murakarama
Njuti mwese mwakurikiranya makuru n'ibiganiro twari tubafite kuri isaha hano yo bigarukiye kuri radio Ijwi rya Amerika tubashimiye kuba mwaduteza amatwi tubatumira kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu iminsi yose mu kirundi no mu kinyarwanda kuri radio yanyu radio Ijwi rya Amerika
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.